Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza muri kumwe nanone na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Ni umwanya w'amakuru mu Burundi. Mu mwanya rero gato ya mu mwanya muto cyane na makuru yo mu Burundi, hanyuma turaza no kubagezaho ikiganiro intamenwa.
Les impressions que je retiens en partant en quittant le Burundi, c'est que la sévérité de la situation est vraiment très grave.
Uyu ni umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani ku isi, Musenyeri Justin Welby, ati birakomeye cyane rwose mu Burundi. Umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani ku isi, Arkiyepiskopi wa Canterbury mu Bwongereza, Musenyeri Justin Welby, yari mu ruzinduko rero mu Burundi. Mu bo babonanye harimo President Pierre Nkurunziza. Evariste Nzikobanya nka yatwoherereje iyi nkuru.
Nyuma y'iminsi itatu yari amaze mu Burundi, Musenyeri Justin Welby ahagarariye ishengero Anglikani ku isi amenyesha ko yishikiye mu makaritiye amwe amwe nka Ngagara, Cibitoke na Mutakura mu gisagara cha Bujumbura kwirabira ingene byifashe. Aho ngo yasanze ibintu bitifashe neza. Musenyeri Justin Welby asaba Abarundi gusubiza hamwe.
Les impressions que je retiens en partant, en quittant le Burundi, c'est que la sévérité de la situation est vraiment très grave. Et donc, je suis renforcé.
Icyo nabonye kandi ngiye ntwaye ni uko ibintu bitifashe neza mu gihugu. Nicyo gituma nagira nsabe uwo ari we wese kwitanga biciye mu gusubiza hamwe no mu gusenga. Ikindi nabonye kijanye n'ubutunzi. Hari Abarundi benshi bahanzwe n'ubukene. Abo nabo ntibagira ingene bikingira ingaruka ziturutse ku bukene. Nicyo gituma baba abategetsi cyangwa abatunzi ba kino gihugu, ndabahamagarira gukingira abahanzwe n'ikibazo cy'ubukene.
Donc c'est pour les riches, c'est pour les élites de se donner avec passion à la protection des pauvres.
Musenyeri ahagarara ishengero Anglikane ku isi asanga ibiganiro bidakumira ari byo byonyine byotuma amahoro agaruka mu gihugu. Musenyeri Justin Welby avuga ko abagwanya leta, abakenyezi n'ugwaruka batohara muri ivyo biganiro.
Je sais qu'un dialogue inclusif doit être vraiment inclusif. Il y a au moins trois catégories qui doivent être.
Ndazi uko ibiganiro bidakumira koko. Hariho imigwi itatu idashobora guhara muri mwe n'ivyo biganiro. Aha twavuga abagwanyi, abakenyezi n'ugwaruka. Birazwi ko muri ino minsi abakenyezi bategerezwa guserukirwa mu buzima bw'igihugu. Ugwaruka narwo murazi ko arirwo kazoza. Ku bijanye n'abakurikiranwa mu butungane, ntacyo mfise no bivuga ko. Icyo nzi ni uko kugira muri Irlande ya ruguru haboneka amahoro atanumwe yakumiriwe. Bisaba utwigoro twinshi kugira abantu basubize hamwe.
Il faut des sacrifices pour avoir la réconciliation.
Warongo idini Anglikane ku isi yemeye ko niyashika mu gihugu cy'Ubwongereza azovugira Burundi, na cyane cyane akamenyesha ko azosaba ko imigenderanire hagati y'Uburundi n'Ubwongereza yari yarahagaze yonagurwa. Ariko Musenyeri Justin Welby asaba Abarundi kubanza gusubiza hamwe.
Je vais plaider en faveur du Burundi. Je vais voir le gouvernement, je vais.
Nzovugira Burundi ninashika mu gihugu cy'Ubwongereza. Nzovugana n'abategetsi batandukanye. Ibyo ndabyemeye. Hariho umwizero ku Burundi bugiye kogorora. Igikenewe nuko Abarundi basubiza hamwe.
Mais il faut absolument se donner à la réconciliation.
Mu rugendo rw'iminsi itatu, Musenyeri Justin Welby yarabonanye n'inzego z'igihugu zitandukanye harimo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Bavuganye ku bijanye na wa mugambi w'igihugu wo kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi muri kahise no kunywanisha Abarundi. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Uretse rero uyu mushumba w'arikiyodiyoseze ya Canterbury mu Bwongereza, akaba n'umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani ku isi wari mu ruzinduko mu Burundi. Mu Burundi hari n'abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye mu birebana n'uburenganzira bwa muntu bahari rero mu ruzinduko kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi. Ejo babonanye n'abanyamakuru mu nama ntabwo cyari ikiganiro nka kwa kundi mubimenyereye, ahubwo bagira ngo bumve ibibazo abanyamakuru bahura nabyo mu kazi kabo. Fidelite ishatse yakurikiranye iyi nama, araduhiye inkuru.
Akamaro kumesha makuru ntangere mu gihugu, ibi mu byashikirijwe n'umwe muri abo bahinga mu byagataka kazina muntu bariko baragira amatohoza mu Burundi mu ijambo ry'intangamara bashikirije muri uyo mubonano. Yarongeye yavuga ko uretse abanyepolitike, abo bashyira amategamiro bya politike, ko ari ngombwa ko abamenyesha makuru nabo nyene bumvirizwa. Mu bamenyesha makuru bari muri uyo mubonano harimwo abakoreye imenyeshamakuru vyigenga hamwe n'ivya leta, hatibagiwe ugwego gihugujye cyo cungera imenyeshamakuru CNC mu mafunyo y'Igifaransa. Aba bamenyeshamakuru baba bagijwe bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru, ukuntu wifashe muri kino gihe, uko bakora n'ingwane bahura. Jean Paul Bironko, umenyeshamakuru w'iradio Bonesha FM, imwe mu maradiyo atanu yaturiwe igihe habwo gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2016. Uyu menyeshamakuru ati uyu murana n'akaryo baronse ko gusohora kari ku mutima.
Kaba yakadiye kukwerekana ko muri kino gihe bigoye gukora umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi, kuko hari abamenyesha makuru na cyane cyane n'abamaradiyo yaturiwe badashaka kurangura umwuga wo kumenyesha makuru, bafise amakenga ku mutekano wabo, bafise goba muri kino gihe.
Radio Isanganiro iri muri uwo mugwi w'amaradiyo atanu buca kwiza mu kwa gatanu mwaka turiwe. Iyo cyo kimenye radio television ya MFM baragize amahirwe yo kugururirwa mbere kuva kuno wa mbere tariki 2009 radio Isanganiro yatanguye gukora ukuri kwamye. Manya Dukunda Samson, umuyobozi radio Isanganiro ryifata kibanza kuje n'ingwa namenyesha makuru bahora mu mwuga wa muri kino gihe, navuga yuko hakiri kare ariho bacugurura, ashimbe nawe nyene ingwane y'umutekano.
Ubutucugururiwe haracari kare, n'ituro twakuvuga ngo uyi byose nishutse arabonetse, gusa ikibazo cy'umutekano hamwe hakiri umutekano muke, bica bigora haraho dashobora kugenda kubera imfazo z'umutekano muke.
Muri iyo nama byumviro byagiye byashikirizwa byaragaragaye ko hagati y'abamenyesha makuru bigenga n'abamenyesha makuru ba leta, naho bose basangiye urubuga wo kwera ko batabona kumwe ibintu. Ku ruhande w'abamenyesha makuru bigenga berekanye ko mu Burundi bijya no kwigenga mu mwuga wo kumenyesha makuru byasubiye inyuma, aho ni mugiye ku ruhande rwa leta berekanye yuko mu Burundi ubwo bwigenge kumenyesha makuru bugeze ku ntambwe ishimishije. Yamara ko hariho abamenyesha makuru bataye akaranga mutima k'umwuga mu guhamagarira abantu gucanamwo, abandi nabo bakavuga yuko abamenyesha makuru mva makungu rimwe na rimwe batanga inkuru rizo. Mu rwego sense Richard Giramahoro nawe nyine yashikirije yuko bwiye kumenyesha makuru mu Burundi buhari. Yatanze akayero ko mu Burundi hari amaradiyo 20 akora, kandi avuga yuko muri amaradiyo atanu amazi imisi yugawe, abiri muri yo uyasubiye gukora. Ikindi yashikirije nuko imusha ku bamenyesha makuru mva makungu akreditasiyo muri Igifaransa zingaje 84 zatanzwe. Yongera avuga kandi yuko nuko bamenyesha makuru mva makungu ashaka kuza mu Burundi imiryango yuguruwe. Uko ivyiyumviro kubegamiye leta n'abigenga bihushanye, niko n'ivyifuzo vyabo bihushanye kuvyoja mu cegeranyo abahinga bazogira kuri uwo mubano bagiye n'abamenyesha makuru. Kubwa Jean Le Paul Bironko, umenyesha makuru wa Bonesha FM, icyo cegeranyo cyo kwerekana ikintu ivyo kumenyesha makuru mu Burundi byasubiye inyuma.
Umuri bazosura icegeranyo cerekana ingene vyifashe bijanye no kumenyesha makuru mu Burundi, bizaza yuko bizo twashikirije bizofasha kugira ngo ibintu zo kumenyesha makuru mu Burundi bishobore gusubira gutera intambwe, kuko murabona ko bigeze kuri cyane muri kino gihe. Tukizera ko ababibona bafise icyo babikora, ko bakumva ko ari ikibazo kiraba abarundi bose, ikibazo cyo kumenyesha makuru n'ikibazo kitaraba umuntu umwe.
Hishagira Amahoro we warongoye ugwe w'igihugu sense ryo gucunga ibimenyesha makuru, yifuza ko abahinga bogicegeranyo ciza cerekana ko ibijanye no kumenyesha amakuru byifashe neza mu Burundi.
Twebwe twiteze yuko mucegeranyo bazotanga bahejeje urugendo rwabo mu Burundi mu bijanye n'igisata cyo kumenyesha makuru, bazotanga icegeranyo kimeze neza kuko babibonye, urabona bose bavuze bisanzura. Ico twiteze cyane nuko bazotanga icegeranyo kimeze neza kuko bishikiye ku rubuga bakabona yuko umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi uriko uratera uje imbere cyane.
Aba bahinga mu byagataka kazina muntu yuko bagira amatohoza mu Burundi bo barumviriza gusa ibyumviro biko byatangwa maze bakavyandika. Ntacho bashimye kubivuga ko kiretse ko batubwiye yuko bazogira ico bashikirije umunsi wa kabiri w'indwiza mu kiganiro bazohamenyesha makuru. Bamenyesha makuru babitavye uwo mubonano harimo ubwego bw'ivyegamiye leta, abaserukira radio na television by'igihugu, Radio Scolaire de la Gakura hamwe n'ikimenyesha makuru Nuvo. Ku ruhande rw'imenyesha makuru vyigenga hari hi radio RPA, Radio Bonesha FM, Ijwi rya Amerika n'ikimenyesha makuru Iwacu i Bujumbura mu Burundi, Fidelite ishatse Ijwi rya Amerika.
Aba bahanga batatu b'umuryango w'abibumbye mu birebana n'uburenganzira bwa muntu basura Burundi ni Christophe Hens wo muri Afrika y'Epfo, Maya Sali Fadel wo muri Algeria na Pablo de Greff wo muri Colombia ni bamwe rero mu bagize umutwe wigenga ushinzwe gukora nketi mu birebana n'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Uwo mutwe witwa United Nations Independent Investigation on Burundi, UNIB mu magambo ahinnye, washyizweho ku itariki ya 17 y'ukwa 12 gushize n'inteko y'uburenganzira bwa muntu. Bazarangiza uzinduko rwabo ejo bundi kwa kabiri. Indwara y'uburenge mu nka bita suna mu Burundi irugarije bikomeye cyane cyane mu ntara zituranye na Tanzania, kuko akenshi iza ivuye muri icyo gihugu. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza.
Intara zibangamiwe kurusha izindi niyo ngwara ya suna ni cyankuzo mu buseruko bw'u Burundi, Bururi, Makamba na Rumonge, mu Manuko, Bujumbura, mu Burengero hamwe na Mwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko bishikirizwa na muganga Deogracias Sanganiye Umwami atwara igisata cy'amagara y'ibitungwa mu Burundi. Mbega none ibimenyetso by'iyo ngwara ishobora no kwica ibitungwa ni ibihe? Deogracias Sanganiye Umwami:
Ibimenyetso nyamukuru vyibonekeza mu kanwa k'inka, kuko inka iracira urukonda gose cyane, hanyuma ntifungure, hama muri kwa rukonda go mu kanwa hagahava hakanashishagurika, hakaza ko ibikomere mu kanwa no ku rurimi. Hama iki nacyo nuko no mu binono, hagati y'ibinono hagati inzara haraza ibikomere, ibigatuma inka yaho rigenda neza isa nk'icumbagira. Ku nka zisanzwe zikamwa mu bisanzwe hajya ku ngoma ku mabere, n'amabere arashikirwa akaza ko uduherehere, na twine tugenda tuzamwo ibikomere cyane cyane imitavu nikarigwa yoyo mbere no gupfa irapfa.
Mu bisanzwe uko umwaka utashe, leta y'u Burundi iragira isekeza ryo gucanca inka kugira ngo izikingire indwara ya suna. Urucanco ruheruka n'urwo mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze. Ubu igisata cy'amagara y'ibitungwa kivuga ko kikirindiriye gutunganya isoko nk'uko amategeko ya leta bisaba, kugira ngo imiti y'incanco ishobore kugurwa. Ariko mu kurindirwa urucanco birashoboka ko aborozi baba barakoresha iyindi miti, nk'uko byemezwa n'umukuru w'igisata cy'amagara y'ibitungwa mu Burundi.
Hariho imiti yo kuvura ibimenyetso. Iyo miti rero iraheza igashobora kuvura ibimenyetso nko kunkazi kuze inka zirashobora gukira. Iyo miti nogira ko ndababwira nibaza kongira ngo batari bake barayizi, n'umuti witwa penicilline, penicillin ibatera mu rushinge mu nyama sese imwe ku biro 10. Ni ukuvuga yuko nko kunka ikuzifira ifisi bira 300 ikitegwa isese 30. Kuri bya bikomere haba mu kanwa cyangwa haba mu binono, ibateza kuvyoza neza ni isabuni. Ku badafise ijya miti yitwa ama disinfecta, isabuni igifaranga irashobora koza neza, hama bakahakamutsa, hama bagacha bapomba ku muti witwa oxy spray, n'umuti usa n'ubururu w'ugupomba ko kandi umisha gose ibikomere mu minsi 2-3 ibikomereshwa kwa vyumye.
Ingwara ya suna akenshi na kenshi izanwa n'inka zimbagwa zidandazwa ku masoko n'amacuniro yo mu Burundi. Izo nka zikaba zituruka mu gihugu cha Tanzania. Imwe mu ngingo nyamukuru leta yafashe yo gukinga n'ukubaka ikigo cy'ugupimiramwo iyo ngwara mu ntara ya Cankuzo iri ku mupaka wa Burundi na Tanzania.
Mu bisanzwe gushika uyu munsi inka ziracava muri Tanzania, kubera yuko nkuko mubizi ikiza cyarahitanye ibitungwa cyane ngahe wacu. Muri izi nka cyane cyane zibagwa zija mu macuniro, igihugu kiracyakeneye inka z'ugufungura. Twebwe ntituraronka inka zikwiye yuko twokugara imipaka yose kugira ntagire inka zinjira. Muri iyo ngingo yo gusuzuma neza ibitungwa bivuye hanze, igihugu giherutse kubaka ikigo gikomeye cyane mu ntara ya Cankuzo, komine Mishiha ku musozi wa Kirehe, kizokwakira inka zirenga 600 n'ibitungwa bito bito birenga 1,200, kugira ngo ibyo bitungwa byame bisuzumwa imbere yuko byinjira mu gihugu. Ni ukuvuga yuko ubu umuti muri iyo nzira yo gukontrola ibitungwa byinjira ku mupaka uriko uraboneka. Ubure haramaze gushikayo abahinga b'amagara y'ibitungwa babiri bakora kuri iyo centre. Inyuma y'icyo kigo hazokubakwa n'ibindi bigo, niyo ntumbero ya leta.
Intambara yo kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'2023 yahitanye ibice birenga 33% % vy'inka mu gihugu cy'u Burundi. Ibitigiri vyerekana ko mu mwaka w'2004 inka zari mu Burundi zababa 450. Ubu ivyo bitigiri vyaraduze gushika ku rugero rwababa 180. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mukase mwumvirize ikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Hem, oya nukuri banza muturabi. Erega inyota irishye umuntu. Uri kure
twendebereza.
Ucha gutwe.
Uri kure atishinga n'icupa gusa.
None.
Ndindira tubanze twitonde.
Eh.
Erega ibyo kugura itongo shaho, uvugire ngo biroroshe.
Nawe no.
Eh. Kwangwere.
Mwishwanje mutampahe n'amacupa abiri yoyo nkagenda ndabasinyiye
ndebere gomye umutima uraronka
karekire kuri gitayishi gitare
ariko twihanganira ibintu bibanze bije mu buryo aha wibaza ko muramukazawe aza gutanga amafaranga atabonye ko byose bitungaye
eh ariko raba yuko ibyo nanditse atatu noba nihenze
yarutse mu ariko
amasezerano yo kugurisha itongo
Mutwa ejambo cyandaho hindura nani ukuru mina tavuze.
Muta wibuke igikimanze cyo kwandika nwa amazina y'ibyabo na
aho
baterwa ikumbi
yego
yemwe yemwe ntabwo murabikira birebire umengo suku kuri tongo
eh ibyo amatongo ntibyoroshye ndebe
ubwo ngira ngo mutsura mubihegeje nawe tata wanje lumina oya mwishwanje makinzo gatwe turasoma mutemo twishishye nyota we tuma kwicupa rimwe kabisa
ndingira ndebe ashanyandikira icemezo
cy'umuryango ibindi nabyo
bera hino nawe ashanyandikira icemezo
cy'umuryango
eh oya mushwaje ibyo nafite nibiki uhongira ngo ntugura nkuko abandi bose bangura data wanje ngira ni igihugu kihukure
erega nturinde umuryango umba ndebe icyemezo cy'umuryango n'icyo bashinga ntahe birakenewe
ereka nkeneye kuzosha ndabyandikisha muri komini izo mpapuro ntazifise wumva byose bigenda
gutya ariko kabasha bera naho twabandiye uracyamufise ko makinga yuko yohava kwigarama
emwe eka n'ukuri n'ukuri aho nareme
mana yanjye uyakwiriye ibyo kwandikisha amatongo muri komine ibyo ntibikenewe ibyabura twateye igikumu tukagitera duhagarikiwe n'umushinga ntahe bigabo hatoba hasigaye iki wiri urimena umutwe ngo nzamujya komine kuza kwandikisha amatongo uza kurondera y'ibiki nuko ofisa yo kuturasesagura lumina oyaza nuko kwagwa rero hanyuma tubone gutera igikumu
Murambonera gaye mwahantu nari nazindutse nk'ubundi ngene hasi. Hanyuma umuntu yagira ngo aravuga ngo ameze nabi. Oya.
Mbema tamukubura ngo ugire gute.
Ngire gute nyene.
Izo nkoko simbara zisira kwasuke yindi nicha.
Je ndakubwire ga ntunze. Aho navugiye ngo banyenezo bazizirike bakanka narusha. Iyo nzofata ubu sinzogenda nta ivunya kaguru. Hash. Hash. Genda mura kameni banga.
Yawo.
Ash, nalinge sekwe. None ntavyiriwe.
Aya masaga ntuze ubukibaza ivyo kujya. Nivyo nari nakubikiye nahavuye ndabiha abana. None bwa bundi mbega wasanze ruminata ngo yakurondereri.
Eka reka. Ko yagomba ndamubera icyaho na cahagura itongo.
Oya. Bega ntuze. Ahubwo nyine mbwira.
Eh,
ibintu numvise ndiko ndaja gukora nivyo. Ngo ruminata yaguze itongo nabera hino.
Eka reka burya nitugowa.
Oya ntumbwire.
Arabara gu yivyo ifaranga mbona. Habe nukuma na gahumbi.
Awa.
Huta.
Wa mukurikirira iki? Ariko gantuze. Arashobora kubahuka kugura itongo utabizi. Hama nguze kumubera icabona ukavyemera.
Basha yari.
Akosa kagaye kabi. Ni haza yigira suri ivu ni umutera impigi. Murabo.
Utineje ndamutera impigi.
Yego.
None ubundi hoho. Iyo ndeka kugenda yari kubura icabona akakumushinga.
Kujya buyoga yabahaye mweje gusinya nibwo yaguhendesheje ariko gantuze we nubwenge buhebe bucurame kubera buyoga oya nukuri
kira noneho nubwo buyoga uri kuravuga nta nubwo yaduha
oya ntumba
yicupa nimwe ndumuntu w'umukabo basha urya mugore ntagaya naringana
rindira uzoshigwa ruko akomo
hanyomura mubiki
umuntu atanguye kugura amatonga atakugishije inama aho we ntubona yuhejo naho azosimbira ku itongo ry'umuryango akagurisha
akagurisha aho nahandi
ari kubwege bukujane ruminata bari wakuganza mugwawe nawe ngo urumugabo
kandi rewa mugore ntunuke
ho emera ko vyakunaniye
murakwindira wa mugore we Jo nakubye kwira taragupfa guswata.
Ego.
Ibyaru minata ndabibona. Eh, icyo nzokwa ndakiye.
Ndabibona sikwegwe bayo.
Wewe bindekire. Hajya rwaza ko nasinye ntabone ico ngamije.
Navyo ngamije ntabye.
Ahubwo nagwe nagatumba kose. Hajya nafise ingene ndiko ndakora ibiharuro. Eh. Nandindire gusa.
Basic. Izo mpene ko ziguma zabira. Nta muntu yarose akanya ngo apfuma zizirika ngaho hepfo mu nyovuga ntutse.
Bega none gamushinga nta. Iyo wiriwe mu matongo ntuzi ko twari kumwe. Ibyo muhirana ari kubimenya gute?
Emwe, biragoye. None aha nyene ziraruko.
Reka ndazitemera imitoto ndazihe nawe nu. Muri ijoro rimwe ntaco zirara zibaye.
Mbega wa mukobwa wawe kwadakomari mu biki. Aho usanga atanu two yaronde.
Reka kubungorera umwana ntuze weye.
Eh.
We yoro nkumanya wo kwiga. Akaronka nuwo kurondera ivyarondera.
Ehe nguwo murere tamba kuzina uzomubona.
Rekera umwana.
Abandi bana ntibiga kongera bagafasha abavyi udukogwa two muhira.
Rekera umwana.
Mbe nkubu ko mbona buriko burira ari hehe.
Arabaraza. Usanga yagiye kwiga nabandi banyeshure.
Egweda. Amashure riwenze ndayabone. Ahurize yeko Dorine azokwiga gatsinda amashure.
Atayasinda zobuzwa nani. Mugurire gusa kiri gikoresho yagusabye. Urabe ko atacha yagira umwanya muto. Ega ntumukengere Dorine araciye akenge. Noneho ntuhagari ku mutima ngo yaraje. Dori, wiriwe neza ga mwana.
Ego.
Aho mwana.
Vuye gutora amanote kwa Francine. Imwambiye ko yamahera ashobora kuboneka vuba none ga mwana.
Ego haraho byogenda neza.
Dori. Nyoko wawe ntiyakubeshe amahera yabonetse.
Yo, ndahiriwe mana. Ejo nyene mu gatondo ndoca mbanza nje kugura iki gikoresho badutumye ku ishuri.
Mbego wavuze ngo citwa ngo iki? Nyibutsa mwana. Erega je bifarasa byanyu ntavyo nombe.
Ni WhatsApp mama.
WhatsApp?
Eh, tagifise ku ishuri ntacu yaga. Hanije nari nsigaye ndumwe ku ishuri nzima tagifise.
Yo.
Mbega nyene wavuze ngo kugwangahe.
Buri 1000 gusa.
None ga Dorine kwa ayo mafaranga ari umurengera. Ubwo ntiworondera hico kintu kizimbutse. Natwe tukagira dusigaranye.
Ibikunda papa. Konyere kuri ayo maherangira badonzanira ikimaze gukora. Gishasha kigugwa mu 200,000.
Dori.
Sa.
Oyu urabanza witondo baze neza. None nko ku 150,000 ntiwokirumba.
Muha ayo mahera ntuze yose. Reka kwirigura mugora. Kwa tuzobungura wundi tuzoba uko twari dusanzwe tubayeho ariko umwana yike
papa n'ukuri kuri aya mahera ntawo nokora WhatsApp n'impaka mukwije ibihumbi ijana naho nyene si
yemwe ye muje numva bigoye narinzi ko usigaye na makeya nkironderamo n'umwagazi w'impene numwe Ash.
Leha kwa widoge yuchukure yungana ngo yige nuze we. Ni ya tinda mashure. Nazo tuguri litongo lisumba ligia tuwa gulishi je. Inchulo zitatu.
Yemwe. Yemwe mungaha. Muraduha. Mahoro rumi.
Mahoro.
Urabiko soye. Mpananje.
Ibiraho nyene sinzi ko mpapa nkura mu mwizi mwe. Urabone ngene zagunzuga ntuze. Eh iri bara.
Yu, urahombyesha. Ese ngene byari byiza ntuze.
Reka reka. Ndahombye ngo nkuvuga. Karibu none hanze. Ndakuzaniye agatere mu nzu.
Isigireho ndabandicaye no kuri kano gakeka. Mbaye uteba rero.
Urafa kwigira se ndakugosorere ko
hewe anayinje kugusaba imbabazi incuti kuri kwa dufaranga twawe n'ukuri byarangoye
nari nkubonye cyane njye kara
sa
n'uyu munsi ndabukura mu kibo byagenze gute
aho nayaziga ntibabaye bakiyampa yose mukurindira rero ko ndonka yandi untunga burakira yo
none ntayihuye ko asigaye niyo make
aha naramaramaye ndabura uko ngira Nile kamfe kugenda mbe nasabira ikigongwe kuri ayo ndaguhaye.
Utkomere narirengagije ko narenda tugizikongo kabera hino. Emwe aha mbere urakoze. Aha nade narisigaye neba.
Hewe. Erega je numvise ngo bera hino heje kugurisha itongo. Sinavyemeye.
Yarahagurishije nyine.
Mama yanje mukama w'ikigongo. Mbega emwe byamuhereye he ngo agurishe. Ko mbona mu rundi atanaho yarasanzwe yifitiye.
Umva yemwe handera nawe. Ere ku muntu yikora ku cafisi.
Temugaye. Ha? Biragoye. None wo bawumvise icyatumye ahagurisha kantuzi. Yarafise ingorane nyabake.
Reka dewe ntabyo nomenya. Nabonye njye mugore wowe sikita. Aza kuntakambira ngo ndahabagurire. Siniriwe ndabaza.
Ha? Sha, icyo kintu cyamutumye agurisha kirahambaye. Nimba ari inzara naho iza kutwambika ibara sindakubeshe.
Uye nta nzara. Nimba ko umuntu ashonje ariko yoshaza aragurisha kongo byo genda gusa. Nibaza ko atari icyo nawe.
None nko bagiye kurima hehe ga yemwe ko kajya kaberebetwe ariko yarafise gano.
Yarasigaje igipande kitari gito.
Nta gipande yasigaje ntacyo kiragaragara. Weho sha wari itomboreye ngo hakuze rumwe.
Sha, urabye ko hangana n'amahera nahaguze.
Eh.
Ntizari bikwiranye n'ukuri. Ategereza kuba yarafise ingorane ikomeye.
Hewe, muraba mwarandikiraniye ntuze we. Ntibazohave bakuzunguruka mu nyuma. Jewe ivyo ubu ndabitinye.
Ha, nari kubakwa gutanga amahera tutandikiraniye. Nari ngiye ngo bwaradogeye.
Hewe, reka ngende. Nayo byabera hino byovyo. Ntazoca kabiri tutumvise ibyo ari byo.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
cyuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Dusangire ijambo.
Kira.
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 I Kigali
Turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda nshuti zacu rero turabashimiye cyane. Tubibutse gusa yuko umushumba mukuru w'itorero ry'Abangilikani ku isi Musenyeri Justin Welby avuga ko ibintu bitameze neza na gato mu Burundi, agasaba rero ko bagirana ibiganiro kandi bakita no kubakene. Mugire weekend nziza muryoherwa n'ibiganiro bya Radio ya Ijwi rya Amerika.